Iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Chuti mwese mudukurikirana turabaramukije turi kuri umunsi w'Imana itariki 6 z'ukwezi k'8 umwaka wa 2017 muri studio muri kumwe nanje Aloise Bigirimana dusamiranira i Washington DC kabande baramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Abana mu kwezi kw'icyenda baratangura mu gihe tukirindiriye ko nyakubahwa ukuntu ariko arabikurikirana arabe neza na neza ikizovamo.
Uyo ni umufasoni hira tugabisha Jocelyne ajejwe abakozi n'akazi ku ishuri ryisumbuye ry'ubuhinga ryitiriwe Ali Mweranda yo kumuzinda ni muri komine Rugazi intara ya Bubanza ni nyuma yaho ubushikiranganji bw'indero bubarungikiye urwandiko rufuti gisata cya laboratoire kuri iryo shuri. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo aho sentare ya Afrika yubahiriza agateka akazi na muntu yatanguje uburyo bwo kurondera abagwa abashingwa manza baburanira batishoboye ni mukanya. Murabandanya mukurikirana ibiganiro ku ijwi rya Amerika. Abanyeshuri barenga 90 bahora biga mu gisata cha laboratoire kuri lise y'ubuhinga yitiriwe Ali Mweranda ni kumuzinda muri komine Rugazi intara ya Bubanza ntibagiri ayo bacira nayo bamira ni nyuma yaho ubushikiranganji bw'indero burungikiye urwandiko kuri iryo shure mu ntango z'ukwezi k'8 rufuta icyo gisata buvuga ko kidakwije ibisabwa n'amategeko. Evariste Nzikobanyanka ni wadushikiriza iyi nkuru.
Imbere y'umwaka umwe gusa ngo barangize ibyigwa bya laboratoire kuri lycée technique Saint Henri yo kumuzinda, abo banyeshure bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko ubushikiranganji bw'indero bwarungitse kuri iryo shure urwandiko ruhagarika igisata bahora bigamwo. Umwigeme Aline Ntakirutimana n'umwe mu biga muri icyo gisata cya laboratoire avuga ko asa n'uwakubiswe n'inkuba yumvise iyo ngingo.
Twebwe twarabyumvise mugabo nituzi igituma. Twebwe twabyumvise ku banyeshuri giye bamwe barabimba cyije ndabwira ati je byo nabyonze hama tusha tufata ingingo yo kujya ku ishuri turakoranira hamwe kugira ngo tubaze igituma iryo shuri ryo baryugawe cyangwa ryo baryafuswe hama tumaze gushika yo directeur turahamusanga turabimubaza atubwira nawe nyene ko atatabyazi yatubwira rero ngo turindire gushika itariki 7 z'ukwezi k'8 hatubwira ko ari hazo tubwira inyishu yanyu.
Umuyobozi w'indero muri komine Rugazi aremeza ko ico gisata cugawe n'ingingo y'ubushikiranganji bw'indero. Bandora Yeremia asigura imvo n'imvano iyo ngingo.
Twabonye keteri bwo mu bushikiranganji imenyesha yuko bafatiye ku maraporo baronse ku bugenduzi bwarunze ku shure babonye ko hari ibintu bidakwije bisaba yuko bashigikira yuko ryohagarara aho kubandanya rikora. Cyo gisata kijyanye n'ibyubuvuzi.
Uwo mutegetsi w'igisata cy'indero ku rwego rwa komine Rugazi nabo nyine yemeza ko ingaruka ari mbi kuri abo banyeshure bari basigaje umwaka umwe gusa ngo barangize ibyigwa. Bandura Yeremia afise icyo asaba abo banyeshure.
Gushika uno munsi nta ngingo turabona iyo bayerekeye abanyeshuri ubwabo. Mugabo mu by'ukuri nko dusanzwe tubimenyereye iyo amashuri ahagaritswe n'ubushikiranganji cyose yuko abahora bahiga bace bahiga handi hantu biga ho bahari ibikwiye bisabwa n'amategeko. Hama kubijanye naho yari rigeze bari bashikeze mu mwaka wa 2 mbere nabonye ko n'umwikete bari bavuze ko babarenganzwa ko ikibazo cyarete kibajana kuri kaminuza ariko mu by'ukuri ntari bwashika bakora ikibazo kibaje kuri kaminuza barageze mu mwaka wa 2
ariko ujejwe abakozi n'akazi kuri lycée technique Saint Henri afite icyizere kuyo ngingo izosubirwamwo. Umufasoni Iratugabisha Jocelyne avuga ko uwuserukira imbere y'amategeko iryo shure ariko arakurikirana icyo kibazo.
Mu bisanzwe ibyo bintu kuko tutarabitorera umuti cyangwa ngo twumve neza na neza inkuru zivuye kuri representant w'ishure ntiturafata ingingo ni nayo mpamvu representant w'ishure ariko arakurikirana neza kugira arabe ivyo bintu ipuntu vyaba vyaragenze. Abana mu kwezi kw'icenda baratangura mu gihe tukirindiriye ko nyakubahwa ukuntu ariko arabikurikirana arabe neza na neza ikizovamo.
Imbere y'uko umwaka w'ishure uheze urangira umushikiranganji w'indero Mufasoni Janvier Ndirahisha yari yagabishije ko amashure y'abigenga atazoshikana 100% mu kibazo ca leta azofutwa. Iyo ngingo yari yerekeye amashure 30 atanu yo mu gisagara cha Bujumbura ane yo mu ntara Bujumbura imwe y'Imakamba atatu yo mu ntara Rumonge hamwe n'imwe yo mu ntara Cibitoke mu ntara Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste mu Burundi kandi sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga kuri uyu wa gatanu yarahanishije igifungo cy'imyaka indwi n'amezi atandatu ku basirikare batanu bari mu bagirizwa guhungabanya umutekano abo basirikare bagize umurwi wa kabiri w'abagiriwe n'icyo cyaha ni nyuma y'igitero cyo mu ikambi ya Mukoni babiri mu bahora bakurikiranwa barambitswe izera Jean Bosco Ndarurinze niwe yakurikiranye urwo rubanza
Gufungwa imyaka indwi n'amezi atandatu nico gihano cyakiriwe abasirikare batanu mu rubanza rwasomwe kuri uwa gatanu. Muri abo basirikare baraye bakiriwe igihano na sentare nkuru ya Muyinga bane nabo mu ikambi ya Mutukura mu ntara ya Cankuzo hamwe n'umwe mu ikambi ya Kirundo. Abo basirikare bashengejwe n'umushikirizamanza ari ndwi ku vyaha bibiri guhungabanya umutekano w'igihugu bakoresheje ibigwanisho no gufasha abashaka kwiba hakoreshejwe ibigwanisho. Ivyo vyaho kwari bibiri babishengejwe ko n'umushikirizamanza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga. Ni nyuma y'igitero cyabaye hafi y'ikambi y'abasirikare ya Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo. Abasirikare babiri muri abindwi baraye bejejwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga kuri ivyo vyaha nyene. Lieutenant Moise Nimubona yeze ku vyaha yagirizwa yari yatase bwa cabona Majoro Ndayisaba Dieudonné bakorana. Uwo nawe niwe yamutwara igihe umutekano wahungabana hafi y'ikambi ya Mukoni bakoreramwo. Iyo ntwazangabo yasuriye uwo yari irongoye ko ataruhara yagize mu ihungabana ry'umutekano ku ikambi ya Mukoni. Uwundi yejejwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga ni Ajidani Zigimana Antoine batazira bwanwa. Uyu yagumye aburana avuga ko yafashwe kuko afise ico afa na bamwe mu bahora bamurongoye. Mu mburano ziwe yaranavuga ko ashobora kuba yariyitiranijwe mu gufatwa. Mwiburanishwa idonido ry'urubanza abasirikare baraye bagiriwe n'icyaha bagirizwa cyane kumenya ko hari ko harategurwa umugambi wo guhungabanya umutekano ntibabimenyesha ababakurira. Bane muri aba batanu baburana bavuga ko bavyumvise babituma umushoferi w'ubatwara muri brigade y'amajana 220 kugira abishyikirize ubarongoye. Uwo mushoferi agira gatanu mu bagiriwe icyaha yabwiye sentare ko yabimenyesheje Lieutenant Colonel Nzeyimana Papi yarabereye umudereva w'umuduga. Uwo nawe niwe yabatwara muri brigade y'amajana 220 igenzura igisirikare mu ntara za Ruyigi na Cankuzo. Mwiburanishwa uwo mushoferi wa gisirikare yari yatatse nk'icabona iyo ndongozi nkuru mu gisirikare yagendesha. Lieutenant Colonel Nzeyimana Papi ntiyigeze arenguka muri sentare kugira atange umuco. Yamara uwo arahagarariye intahe imbere y'uko urubanza ruja mu mwiherero yari yamenyesheje ko iyo ntwazangabo nkuru yemeye gutanga umuco mu nyandiko. Sentare yafashe ingingo ko yoshira urubanza mu mwiherero ubwo rwandiko rumonetse rukazofatirwa ko mu guca urubanza. Umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga avuga ko ubwo rwandiko rwa Lieutenant Colonel Nzeyimana Papi rutigeze rushikira sentare. Ariko uwo mukuru wa sentare amenyesha ko ivyavuzwe kuva mu matohoza y'Inyamiramabi ari umushikirizamanza n'aya sentare vyari bikwiye kugira urubanza rucibwe. Muri abo basirikare batanu baraye bagiriwe n'ivyaha bagirizwa, umwe muri bo yari amaze gucibwa igihano cyo gufungwa imyaka 20. Uwo nawe ni Ntamvukiye Pierre batazira Kadogo wo mu ikambi ya Mutukura. Yaheruka kwagirwa n'icyaha cyo kugandagura Majoro Karashira Dieudonné wo mu ikambi ya Mutukura mu ntara ya Cankuzo. Umushikirizamanza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yagirije uwo musirikare muto muto ko yagandaguye arashe intwazangabo Majoro Karashira Dieudonné mu gihe yari yagiye kumumenyesha ko aronderwa n'ubutungane ku cyaha cyo guhungabanya umutekano yaraye yagiriye. I Muyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Arakoze Jean Bosco Ndarurinze twongere twibutse ko urubanza rwaciwe ku munsi wa gatanu. Mu karere naho sentare ya Afrika yubahiriza hagateka kazi na muntu iri Arusha muri Tanzania yaratanguje uburyo bwo kurondera abashingwa manza baburanira abatishoboye bifuza kuyitura. Iyo sentare ivuga ko ubwo buryo buzotuma inzira karengane zahotewe n'amareta zishobora gutunganirizwa. Kuva ku wa kane rero gushika ku munsi wa gatandatu no munsi abo bashingwa manza bahawe inyigisho zo kuburanira abo bantu nikora. Pierre Claver niyo nkuru numesha itangazamakuru rya Amerika iarusha muri Tanzania niwe adushikiriza inkuru.
Sentare ya Afrika ijerwe kubahiriza gateka kazi na muntu yemeza ko imaze kuronka abantu bayitura ariko badafise uburyo bwo kwirihira abashingwa manza. Iyo sentare ivuga ko benshi muri abo ari abagore, abatishoboye canke amafunzwe ariko babona ko bahohotewe n'amareta yabo. Nuhu Madane Diallo aturuka mu gihugu ca Burkina Faso icegera c'umwanditsi mukuru w'imanza muri iyo sentare avuga ko hashizweho uburyo bwo kuronderera abashingwa manza abo bantu nikora.
Parce que vous savez tous les plaignants qui viennent devant la cour, la grande majorité.
Ati nkuko mubizi abaza kutwitura benshi n'abatagira uburyo bwo kuronka canke kwirihira abashingwa manza. Iyi sentare itegerezwa guci baronderera ababafasha mu by'amategeko kuko kuronka ubutungane nibwirizwa rikuru mu kubahiriza gateka kazi na muntu. Hari nabo twari tumaze gufasha naho umugambi utari bwatangure. Ni muri iyo ntumbero rero twarondeye abashingwa manza hirya no hino kugira ngo tubehe inyigisho maze bamenye ingene iyi sentare ikora.
Parce que les avocats, il faut les former également.
Maître Isidore Rufyikiri yabaza twa rwego rw'abashingwa manza mu Burundi ari mu bahawe izo nyigisho avuga ko ugufasha abatishoboye kurenganurwa mu butungane byari byaratevye.
Ndi kuri hageze gusa kuje kwaranatevye kuko amateko yayo byari ngombwa yuko iba ifise ikigega gishobora gufasha abatishoboye gushobora kuyitura. Abantu bahohoterwa mu gateka kabo ni benshi kandi baba mu bihugu byinshi. Nico gituma kenshi usanga dafise n'uburyo bwo kwishikana ku isentare. Ubu abavoka ni bazohora iyo sentare ituma guserukira no kuburanira abo bantu bazoba bayituye
kugira ngo umunyagihugu ashobore kuzoronka abamuburanira bariho. Niyo sentare abwirizwa kubanza kwitwara akazana dosiye yiwe yerekana ingene igihugu canke inzego z'igihugu ciwe zamurenganije zikamuhohotera. Inyuma yaho asabwa kwandikira sentare urwandiko agasigura ko ari ntawe nikora adashoboye kuronka uburyo bwo kwirihira umushingwa manza. Abagateka kabo gahungabanywa n'inzego za leta ariko bakabura uburyo bwo kwitura sentare no muri Kongo bariyo nkuko bivugwa na Maître Jacques Zakaye Mbumba atwara urwego rw'abashingwa manza mu gisagara cha Matadi mu ntara ya Bakongo.
Oui, parce que de l'expérience
ego cyane mu runane rw'abashingwa manza i Matadi abantu nkabo baruzuye harimo n'abakenyezi mbere baba bahotewe abandi bakaborezwa igufa n'ahandi muri Afrika abantu nkabo bari ari benshi kubera ikibazo cha mikoromake. Nico gituma iyo mfashanyo y'isentare ikenewe cyane kugira ngo abantu abo nikora nabo bashobore gutunganirizwa bahabwe ababuranira. Gushika ubu ibihugu 30 nivyo bimaze gusinya amasezerano yemera iyo sentare. Muri ivyo indwi gusa nivyo vyemerera abanyagihugu bavyo n'amashami yigenga kwitura iyo sentare atantambamye. U Rwanda ruheruka kwikura muri ivyo bihugu vyemerera abanyagihugu kwitura iyo sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazi na muntu. Maître Isidore Rufyikiri abona ko ibihugu vya Afrika bikwega amaguru kuko inzego zavyo zikunda guhotera abanyagihugu.
Ibihugu vyinshi bakwega amaguru kuko amareta menshi usanga akunda guhohotera abanyagihugu. Baratinya rero yuko imanza zohava zibabana nyinshi zikabana umurengera kandi nabo batari buhagarike byo guhohotera agateka kazi na muntu. Biranababaje cyane kuko ayo mareta nyene niyo yasinye isho twita Charte africaine des droits de l'homme n'ikintu ciyumviriwe kugira ngo gitunganize abanyagihugu bahohoterwa na leta canke n'abaserukiri ba leta. Leta zimwe zimwe kugira zishire mu ngiro nk'urubanza rwa zitsinze nimera nko kwishumita agashinge biragoye kwishumita agashinge.
Abashingwa manza 61 baturuka mu bihugu 25 nibo bahawe inyegisho zo kuburanira abatishoboye muri iyo sentare. Ibihugu vya Afrika y'ubuseruko birimwo byose hakiyongera ko n'abaturuka mu Bufaransa, mu Butaliyano, hamwe no muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Iyo sentare inyuma y'imyaka 10 imaze kwakira imanza 145. Imanza 6 zituruka mu Rwanda mu gihe ata murundi n'umwe arayitura. Pierre Clavini Nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika
masekonda 60
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ubunaho n'umwanya wa cha kiganiro ntorere kazoza
Mina ndeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunzi bikiyago cha politike ntorere kazoza Jerome Niyonzima ndakiremesheje ndabipfurize amahori wanyu uno munsi mu kiyago cha politike ntorere kazoza cha studio ijambo gisamiranira ku ijwi rya Amerika tugiye kugaruka ku ruhara rw'ugwaruka mu gutsimbataza umutekano aho rubaye reka mijambo mugenzanye n'Ugereliane aganira n'abatumire bane
uruhara rw'ugwaruka mu kubungabunga umutekano mu kibano nivyo tuza kuganira uyu munsi muri studio rero turi kumwe na tumire bane hari umuvugizi w'igipolisi byankurikiye ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro
ndabaramukije namwe ndaramukije kandi nabagiye kumviriza kino kiganiro bose
turi kumwe kandi n'ugwaruka gwaje ruva mu migambwe itandukanye aho twovuga nka Nancy Ninette Mutoni yaserukiye umugambwe CNDD-FDD mu muhari w'imbonerakure ndakwivuriza ikaze nawe Nancy ndanabaramutse mu kiganiro
murakoze ndabaramukije nanje ndaramukije n'abakora gukurikirana kino kiganiro
Uwundi turi kumwe ni Nahumuremyi Deogracias yaserukiye mizero y'abarundi namwebwe ikaze mu kiganiro ndanabaramutse
naje ndabaramukije ndongera ndabakingurika ko mwantumire
Turi kumwe kandi na Gatete Placide yaserukiye MRC Runenzangemero Placide namwebwe ndabaramutse ndanabifurize ikaze mu kiganiro
ndabaramukije ndabakengurukiye no kuri ubu butumire mwaduha
Ikibazo cha mbere ndagitumbiriza ku muvugizi w'igipolisi muri rusangi rero uruhara rw'ugwaruka rwategerezwa ku buruhe mu gucungera umutekano
murakoze uruhara rw'ugwaruka mu gucungera umutekano ni nk'uruhara rw'abanyagihugu bose muri ya nyabune hariho ibigizwe n'abajeje intwaro bajeje umutekano ubutungane hamwe n'abanyagihugu ugwaruka rero rukaba igice kimwe mu byo bigize abanyagihugu rero amategeko arekurira abanyagihugu nk'inkingi imwe muri iyo nyabune guterera kugira ngo babungabunge bafashe mu kubungabunga umutekano wabo ukungenera umutekano usanzwe ubungabungwa mu bisanzwe hariho ibikorwa by'ubuhinga bikorwa mu kubungabunga umutekano hakaba rero n'ibikorwa bitari by'ubuhinga ibikorwa by'ubuhinga bikorwa nabahinga ari bo bajeje umutekano nkuko ibwizwa shingiro ribivuga abonabo na nugwego gw'igipolisi nugwego gw'igisirikare hamwe nugwego gw'igendereza abo nibo bakora ibikorwa by'ubuhinga bijanye no kucungera umutekano hariho rero
ibikorwa by'ubuhinga no kuvuga iki
ibikorwa by'ubuhinga ni nk'ibi byo gukora gukizura nk'ibintu byo kuja gufata abantu ibintu byo kuja kugwana umwansi yateye igihugu nivyo twakwita ibikorwa by'ubuhinga no kuvuga bisaba ubuhinga izo nzego ziba zarigishijwe hanyuma hariho ibindi bikorwa bitari ivyo ubuhinga ari navyo abo bandi baheza bagafashamo ahanini ni nk'ibi byo kurondera makuru ajanye n'ico cose canke no wese ashobora guhungabanya umutekano hanyuma bagaheza bagacha bashikirira izonzego hakirikare hanyuma nazo zigacha ziraba koko ivyo zibwiwe ari vyo hanyuma zigacha ziraba ingingo zikwiye gufatwa ivyo ugwaruka mu butandukane bwago rurabikora mu gihugu cyose ruhurikiye muri amakomite yamaho ajejwe umutekano mu gipolisi turashima kumwe dukorana gushika no munsi n'ugwaruka ni navyo bituma umutekano no munsi wifashe neza mu gihugu cyose
murashima mbega ntavyo munegura byo
ushika ubu ntacho tunegura
nansi ugwaruka ruri mu mbonera kure ugira uti mwehugo ruhara murubona gute gwifashe gute
yabishikirije neza cyane aho yerekanye uruhara nivyo gwaruka mbere rusabwa kugira ngo ruterere agacumuka mu kubungabunga umutekano mu gihugu nkugwaruka rwo gwimbonera kure tubanje kuvuga mbere nkugwaruka mu gihugu cy'u Burundi nitwe tugize umuce munini wabene igihugu bari mu gihugu bisigura uko rero ugwaruka rufashe minene y'igice cyo cy'umutekano byo tera ikibazo aho rero bikaba ari byiza mwumvise ko n'inzego z'umutekano zishima ingene ugwaruka rufasha gutanga makuru rugakorana neza n'inzego zibijejwe z'abahinga twe rero nk'ugwaruka rw'imbonera kure turakurikiza ayo mategeko duhabwa n'umugambwe wacu tugakurikiza amategeko y'igihugu hanyuma tukisunga cane cane ayo mategeko yose igihugu kiko kirashira mu ngiro kwera programme twari igihugu ntiyatowe y'umugambwe sende defitede umva twinda gufata ya mbere kugira ngo tuyishire mu ngiro turashigikira rero cyane ibikorwa bijanye n'umutekano kandi mu gihugu cyose kubera murazi ko nimbugwaruka rugize umuce munini wabene igihugu wa mu Burundi ugwaruka rw'imbonera kurumva birumvikana ko ari rwo rwinshi kubera n'umugambwe watsinze amatora n'umugambwe umugambwe uri mu gihugu cyose bisigura uko rero twebwe n'ukuri turashigikira cyane kandi turashira kumuzirikanye yuko umutekano w'igihugu ari gwacu kora baratwigisha cyane gukunda igihugu kandi igihugu rero kitagira umutekano mumva ko kidashobora gutera imbere urumva rero nico gituma dushira imbere cyane kubungabunga umutekano kushigikira kushikiza ibikorwa no gutanga makuru ku nkozi z'ikibi zose aho tuzibonye kugira ngo abo bahinga bashire mu ngiro ivyo bize kugira igihugu kigume kiri mu mahoro n'umutekano twibandanije n'aya migambi yacu iterambere
demokrasias namwe mugira muti uruhara mubona kwifashe gute kugwaruka mu gucungira umutekano mu kibano ho rubarubaye
ego murakoze kuri ico kibazo mubajije nagomba menyesha bwa mbere na mbere ko nsinde muhinga mujanye n'ibyo gucungira umutekano ariko hariho bimwe na bimwe usanga amaso yari ku muntu wari wese atari impumyi mu bisanzwe umuntu wari wese arafise uruhara mu gikorwa kijanye no gucungira umutekano yaba ugwaruka yaba umuhumure yaba umusore yaba inkumi yaba umushinga ntayi canke umukenyezi ndetse n'umunyamahanga wa mukino gihugu arafise uruhara ko gucungira umutekano ariko nkuko ibwiriza shingiro rivuga mu bisanzwe inzego za leta nizo zifata ya mbere mu giko kijanye no gucungira umutekano kubijanye n'uruhara canke sinzi ko no bivuga aho tugwaruka rugarukwiza mu isanzwe nta hariho ndetse naho gutangurira biranaguye ariko nkuko umuvugizi w'igiposi yayivuze hariho ibikogwa bikogwa nabo bavyigiye nizo nzego zibihemberwa inzego z'igipolisi kumbure rimwe na rimwe ugasanga n'inzego z'igisirikare zirafashije ugasanga rero nk'ibyo byo gukizura nk'ibyo byo kujya gufata abantu babakoze bibi bijya byo kuja gusaka mu bisanzwe ico nigikogwa ugwaruka canke mu Burundi wari wese w'umusivile atakuvuga atavigiye atabwizwa gukora uko rero mu bivuze hariho ugwaruka rumwe na rumwe usanga kwivanga mu bikogwa ivyo navyo biraheza bigahungabanya amahoro n'umutekano w'abanyagihugu nawe reka kuyivuga n'ukuri ababijejwe barakwiye kuraba bakosore naka akora ibyo bwiza gukora na akakuriza kugiza gukora kumbure hari byusanga dushora kugira iki guhuriza hamwe ibintu bigasha bigenda neza umunyagihugu kumva ko atekaniwe
Placide rero namwe nk'abari muri MRC Rurenzangemero mugira muti uruhara gukwaruka mubona kwifashe gute mu bintu byo gucungera umutekano
ego murakoze uruhara gukwaruka mu byibyanye no gucungera umutekano ntiturutandukanya cyane nabandi banyagihugu abasivili nita abasivili anashaka kumera nk'ushimangira yuko umutekano twese nivyo uratwega twese turarabwa n'ikibazo c'umutekano ariko si ku rugero rumwe abantu ugwaruka ruri mu turiko tuvuga abasivile barafise ivyo bajejwe kandi umuvugizi w'igipolisi yabivuze hariho aho tugeza nko gutanga inkuru ikintu kitagenda neza ku mutumba kanaka mu quartier gutanga inkuru ni itegeko nibwirizwa utanabigize wohanwa utatanze inkuru ijanye n'ikintu gishobora guhungabanya umutekano ugatanga inkuru kuba bijejwe ababijejwe barahari turabazi ni kwego kw'igisirikare kwego kwa gipolisi kwego kugendereza abo tubonye hafi tukabibamenyesha je nibaza ko uruhara mu bijanye n'umutekano gogarukira ngaho nkuko nabandi bagiye barabivuga ingorane ni turiko turabona mu Burundi ikintu jewe nkunda kwita militarisation de la société si kintu ciza mu gihugu
militarisation
ati donc usanga umenga abantu bose abasivile ugwaruka ku mitumba mu quartier umenga bashaka kwitwara nk'aba police cyangwa abasirikare ivyo si byiza na gatoya kuko ugwaruka rurafise ibyo gwategerezwa guhamagarirwa nk'ibikorwa by'iterambere erega nubundi utariko
bemuvuze ati ugwaruka rushaka kwitwara nk'abapolisi muri mu migambwe itandukanye ubwo gwaruka nuruhe
bakunze kuvuga imbonera kure kandi nivyo naje ndazibona naho mperereye imbonera kure zishaka kwifata nk'abasirikare si kintu ciza kandi ni bene wacu murazi ko atajo turabana
ubwo buntu bw'ubwo usanga buri ko gwaruka imbonera kure cyane cyane biriho
reka tubivutse amajambo yakoreshejwe abo bantu umupolisi yavuze ati abo bantu bavuga ngo nabo muri systeme ngo abandi ngo bakorera ngo mutama ngo abandi ngo bakorera ati dusavye yuko ayo mabari byavuzwe n'umupolisi reka ngira twobironda twobironka ibyo byose ku radio nkuru
y'igihugu
nawe bajya bubungira urabizi
nagira ntanga umuco
reka duhe umuco
reka nagira ntanga
umuco by'amabari
mu mugambi w'igipolisi cyafashe ubushanje bw'umutekano wo kugwanya igiturire hari ingingo yafashwe kugabanya amabariyeri ko basanze hari amabariyeri menshi ku mabarabara byashobora gutuma abantu bamwe abapolisi cyangwa bajya bagitanga bashobora kuharira igiturire
amabariyeri acunzwe nabandi
n'abapolisi n'amabariyeri y'igipolisi ariyo amabariyeri yaragabanijwe cyane kuburyo amabariyeri asigaye ari make mu gihugu
hari abapolisi bakorera ngaho bagira bati aba bantu tubazi bambaye impuzu za civile mbega kubwanya
umuvyo bintu umupolisi akorera hajya yabikubariye ninde
ivyavuzwe ku radio y'igihugu
nimba umupolisi
yaravyumva
umupolisi umva
mwenye
umupolisi kuravuga yakubwiye ko akorera hajya hanyuma ko haje umuntu akaza akamukorera akazi ari gukora
gipolisi urakoze Greliane barakoze nabo batumire mwari kumwe ubu nishimiye niwe wahisemo gukurikirana ikiyago cha politique n'urerekazoza cha studio ijambo hano ku ijwi rya America Jerome Niyonzima nti muranige mubanye no muvyanyu na ubutaha
cyari kiganiro n'urerekazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Mumunota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Radio ya Amerika turashimiye bagenzi bacu ba studio ijambo mu kiganiro cy'uruhara gugwaruka mu kubungabunga umutekano ninaha tugarukirije ibiganiro ku ijwi rya Amerika muri aka kanya mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro Fatuma Alimas Karala akaba ariwe dufashije kwegeranya ibi biganiro ariko ntimuve ku maradio yanyu ibiganiro bica kujya Amerika birabandanye.